Uganda dijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ndabasuhuje mwese, ndeuje niya Mukankusi mbahaye ikaze ku radio yanyu. Tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari, arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Nyuma yacyo n'ikiganiro cy'umuziki. Bashimiye mwese ko mwahisemo radio ijwi rya Amerika. Ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Leta y'u Rwanda hejo kuwa gatanu yatangaje icyemezo cyo gufungura Paul Rusesabagina wari warakatiwe n'inkiko zo mu Rwanda igihano cy'imyaka 25 nyuma yo guhamwa n'ibyaha by'iterabwoba. Mugenzi wacu Timistoke Mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru.
Itangazo rya Minisiteri y'Ubutabera rikubiyemo iki cyemezo rivuga ko Bwana Rusesabagina arekuwe hamwe n'abandi bantu 19 baregwaga mu rubanza rumwe barimo na Nsabimana Calixte wamenyekanye ku izina rya Sankara. Icyemezo kirekura Rusesabagina na bagenzi be kivuga ko imbabazi bahawe zidahanagura ibyaha bahamijwe nk'uko amategeko y'u Rwanda biteganya. Kuwahawe imbabazi iyo yongeye gukora icyaha nk'icyo yari yahamijwe, imbabazi zivanwa hakajya kurangiriza igihano cyari gisigaye muri gereza hagendewe ku biteganywa mu iteka rya Perezida rimuha imbabazi. Bikaba byitezwe ko kare mu gitondo cy'uyu wa gatandatu aribwo Bwana Rusesabagina wamenyekanye cyane kubera filimi Hotel Rwanda igaruka ku ruhare rwe mu kurokora Abatutsi mu gihe cya Jenoside aza gusohoka muri gereza. Ijwi rya Amerika yabashije kubona kopi y'ibaruwa Rusesabagina yanditse asaba imbabazi Perezida Kagame. Muri iyo baruwa aragaragazamo kwicuza ku isano iyo ariyo yose yaba yarabaye hagati y'imirimo ye ya politiki mu ihuriro MRCD n'ibikorwa by'urugomo byakozwe n'umutwe waryo witwara gisirikare. Aho kandi aranicuzamo ko atabashije gukurikirana neza ko abanyamuryango b'iryo huriro bubahiriza byuzuye amahame yo kudakoresha urugomo we yemera byuzuye kandi byimbitse. Ikindi kiri muri iyo baruwa nuko Rusesabagina navugamo ko narekurwa azahita ava mu bikorwa bya politiki iminsi ye y'ubuzima akazayimara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atuje yitekerezaho. Ni baruwa bivugwa ko Rusesabagina yiteguriye ubwe abifashijwemo n'abunganizi be mu by'amategeko bo muri Amerika no mu Rwanda. Bwana Rusesabagina, umwe mu bakomeye banenga Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, yamenyekanye cyane nyuma y'aho uruganda rwa filimi rwo muri Amerika Hollywood rukoze filimi ku muhate wo kurokora Abahutu n'Abatutsi barenga 1000 muri Jenoside yo mu 1994. Mu mpera z'ukwezi kwa munani kw'2020 nibwo yeretswe itangazamakuru i Kigali mu Rwanda, aho ubutegetsi bwatangaje ko yahageze nyuma yo gufatira indege i Dubai ikamugeza i Kigali yibeshya ko ageze i Bujumbura mu Burundi aho yerekezaga. Ni imvugo itaravuzweho rumwe aho u Rwanda rwashinjwe kumushimuta. Mu mpera z'ukwa kabiri kw'2021 uwari minisitiri w'ubutabera w'u Rwanda Johnson Businge yemereye televiziyo Al Jazeera ko u Rwanda ari rwo rwishyuye indege yazanye Rusesabagina i Kigali. Muri uwo mwaka w'2021 Bwana Rusesabagina yakatiwe gufungwa imyaka 25 ahamijwe ibyaha by'iterabwoba kubw'uruhare rwe mu kuyobora impuzamashyaka MRCD yari ishamikiyeho umutwe w'inyeshyamba FLN washinjwaga n'u Rwanda kugaba ibitero byaguyemo abaturage b'abasivili mu majyepfo no mu burengerazuba bw'igihugu. Rusesabagina ibyo byaha yarabihakanye, ndetse mu 2022 Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yatangaje ko afunzwe binyuranyije n'amategeko. Abategetsi bagize uruhare mu biganiro biganishije ku irekurwa rye babwiye ikinyamakuru Semafor ko intambwe yagezweho mu biganiro igihe Amerika yashakaga kumenya impungenge z'umutekano n'ibibazo by'iterabwoba u Rwanda rwagaragazaga kuri uru rubanza. Mu myizo ya mbere y'ifatwa n'ifungwa ritavuzweho rumwe rya Paul Rusesabagina, ibihugu bikomeye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'umwe bw'Uburayi byararyamaganye ndetse bisaba ko yarekurwa bwangu. Nyamara igisubizo cya Leta y'u Rwanda na Perezida Paul Kagame ubwe kuri ayo majwi cyakomeje kuba ko ubutabera bw'u Rwanda bwigenga, bityo ibirimo gukorwa n'ibyo bihugu ari ukwivanga mu mikorere yabwo. Ndetse Perezida Kagame ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru mu ntangiriro za 2020 yavuze ko abasabira Rusesabagina gufungurwa bashobora kuba batazi uburemere bw'ibyabaye cyangwa se bakaba babyirengagiza nkana. Icyakora muri ibi bihe bya vuba byagaragaye ko Leta y'u Rwanda yatangiye koroshya imvugo kuri iyi ngingo. Mu kiganiro yaherukaga kugirana n'ikinyamakuru Semafor, Perezida Kagame yari yaciye amarenga kuri iri rekurwa rya Rusesabagina.
We are not people who want to get stuck in one place and not make any movement.
Ntabwo turi abantu bashaka guhera ahantu hamwe tudatera imbere ku mpamvu iyo ariyo yose. Nk'uko mubizi no mu mateka yacu, igihe twashaka gukomeza tujya imbere nk'uko twigeze kubivuga, twageze n'aho tubabarira ibitababarirwa.
Forgive the unforgivable. That's how people
even. Uko abantu bagize uruhare muri Jenoside n'ibindi n'ibindi baje kwisanga benshi muri bo bidegembya. Ntabwo duheranwa n'amateka yacu. hari ibiganiro hari ukureba inzira zose zishoboka zo gukemura icyo kibazo hatabayeho kwirengagiza uburemere bw'ibyaha yahamijwe. Ndatekereza ko hagomba kuboneka uburyo bwo kubitunganya.
Icyo gihe ubutumwa bugufi bwa Twitter umuryango we wagejeje ku ijwi rya Amerika ryari rusabye gusobanura ibyo gukemura icyo kibazo bigeze bugira buti: umuryango wacu wiruhukije wumvise iyo nkuru nziza kandi dukomeje kugira icyizere cy'uko umwanzuro uganirwaho uzagerwaho mu bihe bya vuba. Nubwo amakuru arambuye y'iyi dosiye atarajya hanze yose, ariko bamwe mu basesenguzi bemeza ko ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Katari byagize uruhare runini mu gufasha ko Rusesabagina arekurwa. Abo barimo n'umunyamakuru Steve Clemons w'ikinyamakuru Semafor uvuga ko hari isoko z'imbere mu butegetsi bwa Perezida Biden zafunguye umuyoboro w'ibiganiro uturutse muri Perezidansi ya Amerika White House, watumye hahindurwa umuvuno hagatangizwa inzira y'ibiganiro kuruta inzira zindi umuhate wa Amerika muri iyi dosiye werekezwagamo. Ni mu gihe umuyobozi w'ikirenga wa Katari we yafashije mu buhuza bw'ibiganiro by'irekurwa ku mpamvu z'ubutabazi. Ibi bihugu byombi byageze ku mwanzuro uhuriweho w'ingenzi wafunguye umuryango w'ubwumvikane bwo kwemera ku Rwanda rutazavanaho ibihano byakatiwe Rusesabagina n'abagenzi be. Umutegetsi mukuru muri guverinoma y'u Rwanda yabwiye ikinyamakuru Semaforo ko ubucuti bwa hafi Perezida Kagame afitanye n'umuyobozi w'ikirenga wa Katari Emiri Tamim bin Hamad Al Thani bwagize uruhare rw'ingenzi muri iki gikorwa cyo kimwe n'imvugo yubaka yaturutse mu biro bya Perezida wa Amerika bishaka kuvugurura ibijyanye n'umubano w'icyo gihugu n'u Rwanda.
Tukiri ku bijyanye n'irekurwa rya Rusesabagina, umuseraterie wo muri leta ya Idaho Jim Rich, umwe mu bagize komite ya Sena ishinzwe ububanyi n'amahanga muri Amerika, ejo yasohoye itangazo avuga ko ashimishijwe no kumva amakuru y'irekurwa rya Paul Rusesabagina ko mu mezi hafi 31 amaze afunze yakurikiraniye hafi ibye, kandi yashishikarije guverinoma ya Amerika n'iy'u Rwanda gukorana zishakisha umwanzuro. Muri iryo tangazo kandi Senateri Rich yakomeje ashima abayobozi b'Amerika n'u Rwanda kuba barakoreye hamwe ku bibazo bya Bwana Rusesabagina arimo iby'ubutabera na politiki. Yongeyeho ko hategereje kubona Rusesabagina asubira mu muryango we, kandi ashishikariza guverinoma ya Amerika n'iy'u Rwanda gukomeza gukorana ziteza imbere umubano w'ibihugu byombi. Mu Burundi, ubuke bw'ibitoro by'ubwoko bwose burimo gushavuza benshi. Mugenzi wacu Eroje Birika neza afite inkuru irambuye.
Kuva ku gagoroba aho kuri uyu wa mbere niho hatangurira kwibonekeza ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu bwiyongereye ku bwari buhasanzwe bwa esanse. Nk'uko amasoko yacu yabitubwiye, ahenshi ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuri uyu wa kabiri hari hera, nta bitoro vyariko biratangwa. Umugabo atunzwe n'umwuga w'ukunguruza abantu kuri tagisi Bujumbura amaze iminsi itatu yose yarindiriye kunywesha, amaso yaheze mu nzira.
Aha twese ubwanwa bwafutse umuntu, ikibazo cy'igitoro kabisa caturengeye. Nk'ubonye guhera ku wa muhungu umuntu atonze, ejo twaraye ku ipompe, n'ubu turacyarindiriye aho kibonetse. Mwe nibyaka mwana wa mama banza guha izabo twebwe bagaheza bakaduha ntuducitse ku bintu bimeze n'akamaramazi.
Uwo mugabo wo mu ntara y'ububanza mu burengero nawe yunguruza abantu kuri moto, avuga ko igitoro gike yasigaranye aricyo yabitse. Yemeza ko nicyo yahora agura kuri magendo ubucubumye.
Cyo igitoro ndiko ndakoresha nicyo nari naraguze ndabika muri reservoir, sino menye iyo shagiye igitoro kuko biragoye. Noneko batubwira ko igitoro atacyo tuvyakira uko nk'abene gihugu, kubera ko itanaboneka nicyo ca magendo bituma kazi kaca gahagarara. Nk'ubu abashoferi benshi barahagaze.
Uwo motari wundi nabavuga ko abakiriya aribo babwirizwa kwishura ingaruka.
No kuvuga namba igitoro gihari yahora agenda ku gihumbi catumuca ibihumbi bibiri kubera natwe tuba twakiguze kizimbye.
Mugenzi we yamenyesha ko ubukene bw'ibitoro bushobora kumutuma afatwa nk'umubeshi kubera abwirizwa kwa kamadeni kugira abeho.
Mbuzi ndaba nge nabo ntera imitwe nkabahenda ndabahenze bakampa nzoza kubaha ndose cya gitoro.
Ingaruka z'ibura ry'ibitoro ntiziri ku bakoresha ibyuma bica amahera mu kunguruza abantu n'ibintu gusa, n'abakiriya nicyo kimwe. Uwo mugabo yaganiriye n'ijwi rya Amerika amaze amasaha atatu arenga yose kuri parking yo ku murwa mukuru wa Cibitoke mu buraruko bw'uburengero. Yari yifuza kuje Bujumbura.
Twabuze kuno tumanuka, kandi urabona ko ubuzima nyine burahagarara. Gabi hatagira igitoro ubuzima butegezwa guhagarara, kuko iyo hari igitoro ufise n'akazi ko urashora abana bakarara bariye. Wazindutse nga kuva saa moya ukageza saa yine, ntucubona ko urugendo rwapfuye. Uno munsi nyine ni kwicwa n'inzara.
Uwo mushoferi wabitse bavuga ko no mu ngo hashobora kwaduka ibibazo kubera ba senaka bataha imbokoboko.
Yifashe nabi cyane, nokuva mu gitondo yicayenga kandi afise umujyango urumva n'ikibazo nakira gufungura gufungura umujyango ani no mujyango cyusanga mu mibane kibana no zotamye atacutahanye ama bigende neza kibazo n'ingone gose
iriba rya amazo turije ryiyongera kurya essence rya rimaze iminsi leta na kirari ivuga ko mugaho mu minsi heze muyobozi mukuru wa regidezo ishyirahamwe rya leta ritanga amazi n'umuyagankuba ryahawe uburenganzira bwo kwinjiza ibitoro mu mpera z'2022 yari yatanze isiguro Jean Albert Manigombe
twege nta kibazo cy'ibitoro dufise kuko kuri Dar es Salaam turafise ibitoro atari bike bwakwera mbugira bishike ino biza n'ibya imodoka rero muri tariki 8 kuduga harabaye probleme muri systeme y'i Dar es Salaam amazi pesa ari ku makamyo ntiyakora ama bacafata ingingo yuko abanza kubihagarika byose itano zari mu nzira zose barazihagarika ajya makamyo baza barakontra aca hose kugira ibashire kubiba bya bitoro iyo rero ngo ayo mazi pesa ariko arakora ibemera ko zibandanye bacaba zihagarika niyo ngora niyabaye rero ntango ariko kuba kwarize ibitoro zihari naho kagone kawe gatonya technique
kuva hadutse intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya ibihugu byose byo muri Afrika y'Ubuseruko byarahungabanye mu bijanye n'ibitoro ariko byikoze kubigaga ntega bizoza mu Burundi n'umushikanganje mu byajejwe harimo ibitoro Ibrahim Wize yarahebuje yabwiye abakenguza amateka ko ibigega byajamwo bitoro by'intega bizoza haba ku mugwa mukuru wa politiki ya Gitega hamwe n'igisagara cy'ubutunzi Bujumbura ubu byera eka n'umukuru w'igihugu ntamwizera ha Barundi aha president ndayishimiye yari mu masengesho n'inzego z'igihugu n'abagwiza tunga mu ntango za kuno kwezi Bujumbura Gabriel Rusiyeri umukuru w'ishyirahamwe Oricom yaribaza imwe mu miti yabivuze kuri uyu wa kabiri mu biganiro yamenyeshamakuru
bitumvikana ku gihugu n'u Burundi gishobora kumara imyaka kitagira igitoro ubu murabona neza yuko esanse nira buri zirabura niba amaze kubuyataye ko nta yahari umuntu gacanyibaza rero inyishu izoboneka igeze mu bizogenda leta tufate ku mukuru w'igihugu
Iruhande ya nyoke na jibitoro isukari na wanyene ya bayo muzuibu ya Burundi gihugu ikibazo cha madolari chaba ye ingora wa hizi ibichiro zibi churuzu wa vdangine rguwa nabdo vikababdi guije na kabiri nimi buri yeburi mula ya meza bila heze muku juja Amerika jabito jeko eroje ulika neza juja Amerika
eroje ulika neza urakoze kuri inkuru Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi ry'Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Muri Uganda President Yoweri Museveni w'icyo gihugu n'umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba bakomeje guteza urujijo ku rubuga rwa politiki mu gihe hasigaye imyaka hafi itatu ngo amatora y'umukuru w'igihugu abe inkuru tugezweho na Ignatius Bahizi uri Kampala muri Uganda
Ibyo ni ibihumbi by'abanyagihugu bo mu karere ka Sebeyi mu burasirazuba bwa Uganda bakira Jenerali Muhoozi Kainerugaba umuhungu wa Perezida Museveni ubwo yabasuraga mu kwezi gushize uyu nyuma yaje kugeza ijambo kuri imbaga ariko mu buryo buziguye benshi bakunda kwita imvugo ya politiki
I'm here to interact with the young people of Sebeyi to talk to you and be close to you
Ati ndi hano kugira ngo dusabane n'urubyiruko rwo muri aka karere ka Sebeyi uru n'urugero ruto rw'urukundo abaturage ba Uganda badufitiye reka rero dukomeze kubana hafi kandi nzi neza ko tuzubaka igihugu cyacu kuruta uko kiri ubu ngubu Generali Muhoozi yatangiye kugaragaza ko afite inyota yo gusimbura se mu butumwa butandukanye yagiye anyuza ku mbuga nkoranyambaga zirimo Twitter guhera mu mwaka ushize Hagati muri uku kwezi nibwo yeruye yandika ku rubuga rwe rwa Twitter ko bidasubirwaho azaba umukandida mu matora yo mu wa 2026 mu Mubisanzwe amategeko ya gisirikare muri Uganda ntiyemerera umuntu ukiri umusirikare kwivanga no gukora ibikorwa bya politiki. Ijwi rya Amerika ryegereye Bernard Sabiti, umusesenguzi mu bya politiki, rimubaza impamvu Muhoozi akora politiki kandi akiri umusirikare.
Iby'ubutegetsi bwa Uganda uko bigenda, amategeko ndawaraya buri muntu wese, hari bamwe basana n'abayari hejuru. Umuhozi of course ni umwe muri abo ngabo. Biriya bintu avuga no kwandika bivuzwe n'undi munyagisirikare mugenzi we yanarafunzwe.
General Mugisha Muhoozi ari umugaba w'ingabo za Uganda, wakaba ari perezida w'ishaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya Alliance for National Transformation, avuga ko iby'umuhungu wa Museveni akora ari ikimenyetso kigaragaza ukutubaha amategeko muri Uganda.
That the general of the army contravening the existing laws.
Gusanga umujenerali w'ingabo anyuranye n'amategeko y'igihugu akivanga muri politiki mu gihe acyambara umwenda w'ingabo, kandi umuyobozi mukuru w'igisirikare ariwe perezida, minisitiri w'ingabo na komite ishinzwe igisirikare mu nteko ishinga amategeko ntagire icyo babivugaho, byerekana ko politiki ya Uganda ikijegajega kandi ihagarariye ku muntu umwe. Nta kuntu ushobora kugira igihugu gihamye gifite inzego zikomeye ibintu nk'ibi bikabaho ntagire igikorwa. Ijwi ry'Amerika ryagerageje gushaka igisubizo cy'umuvugizi w'ingabo za Uganda General Felix Kulaije, ariko ntibyakunda kuko atitabaga telefoni ye. Ariko mu bihe byashize yavuze ko ibyo General Muhoozi akora abikora nka Muhoozi atabikora nk'umusirikare. Hagati aho General Kahinda Otafile wasezereye igisirikare kandi akaba ari umwe mu bayobozi bakuru b'ishyaka riri ku butegetsi NRM, we amaze iminsi azunguruka igihugu ashaka abantu bashyigikira ko Perezida Museveni w'imyaka 78 yongera guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu inshuro ya 7 mu 2026. Ibi byaba bivuze ko Museveni n'umuhungu we barimo guhatanira ubutegetsi. Bernard Sabiti arongera ati,
"Ko iyo perezida ahindutse rega buriya bagahindutse. Aba bantu bafite ubutunzi bwabo mu gihugu se bariya bajanye na se mu ishamba gufata ubutegetsi, ntabwo bisiga neza uyu muhungu ko yabatwara. So abobo bashaka kugira ngo perezida Museveni akomeze. Then hari abanda banacane bakiri bato bakaba bibwira ko ubundi umuhungu ahagiye wenda nabo baboneraho nabo bagatangira system yabo. So niyo mahatano uri kureba, naho ubundi ntari kuvuga ngo umwana na se barenda kuzahanganira intebe bombi."
Abel Bizimana n'umwe mu bayobozi b'ishaka riri ku butegetsi NRM bo mu karere k'Uburengerazuba wagaragaye ko ashigikiye General Muhoozi na se. Ese atekereza iki kuri iki kibazo?
Ko ishaka rya NRM na n'ubu riracyadushize mu rujijo, aho bacecetse badashaka kwerekana ko hari igihe kizagera bakifuza indi muyobozi kandi ukwiriye kuba arimo gutozwa. Ubungubu ariko ntabwo navuga ngo turamushyigikiye ko nasarahari kandi aracyashoboye, ariko hari n'ubwo bwo mbona nk'aba bantu babona bakavuga ngo mbese ko umusaza ageze mu zabukuru ageze nk'uko yagira uburwayi bukatuma atashobora gukomeza kuyobora, uwakurikiraho ninde?
Nk'uko umusesenguzi Bernard Sabiti abisobanura, ngo ni gahunda y'ibanga ya Museveni yo kuzana umuhungu we kumusimbura.
Witegereje imyaka perezida afite agiye kugeza 80, nibwira ko kawe yumva ko imbaraga n'ingufu zo gutegeka igihugu ubundi zaba ziri gukendera, kandi ngira ngo iyo yitegereje ibimaze kubaho mu bihugu nka za Angola, aho perezida wamaze imyaka myinshi yaje kuzungurwa n'umuntu yarazi ngo arizeye, uwo muntu yashizeho ko yaje kandi kumuviramo ikibazo ndetse akamufunga no kumufunga. So perezida Museveni nk'umuntu uzobereye ibya politiki cyane, ngira ngo yibwira ko ndetse no mu shaka rye nta muntu wabona yakwizera. Nkaba mbona choice afite yonyine aho yagiramo icyizere koko ko ari uyu muhungu.
Muri iki gihe ubwo atangiye kugaragaza ko yifuza kuyobora Uganda, General Muhoozi yiyegereje cyane Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Muhozi akaba yaragize uruhare runini rwo kuzahura umubano hagati y'u Rwanda na Uganda kubera ubucuti bwihariye afitanye na Perezida Kagame yita Nyirarume. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Muri kaminuza y'ibiyaga bigari i Makamba ho ni mu Burundi, abanyeshuri babangikanya amasomo n'imirimo ibafasha. Aka kazi kabafasha kubona amafaranga yo kwirihira amashuri n'ibindi bakenera mu buzima bwa buri munsi ababyeyi badashobora kubabonera. Babibangikanya bate? Ni inkuru Ijwi rya Amerika yateguye ifashije abanywanyi bayo mu Burundi. Turagezweho na Tirive Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda.
Utuzi bakora turatandukanye, yamara kandi twose turaboneka mu gisagara cha Makamba no mu micungararo yacu. Bamwe muri abo banyeshuri barunguruza abantu ku mapikipiki, abandi bagakora urudanda za ruto ruto nk'impuzu n'ibyamwa. Hari n'abafuma amashuka kandi bakabinezererwa, abandi nabo usanga bafise utubutike canke bagakoresha amatelefone yabo mu kurungika mahera n'ibindi. Hari kandi abarima canke bakorora, ibyo babikora kubera mu miryango yabo haba haranga ubukene bwo kubarihira. Mu isoko yo kunyabarumba kumugwa mukuri Makamba twahasanze Claudine Butoyi adandaza impuzu zimwe bita igishweka. Ageze mu wa kabiri kandi yabitanguye kuva atanguye kwiga kaminuza. Yigana Ijwi rya Amerika ko bitamugora kwiga no kudandaza impuzu canke amavoka.
Ndafata imyanya nk'iyo nkirutira nko mu ishure cyangwa ihagagira nk'umunsi nkasiba nkaza, ariko ibyo babize cyankoresha umwanya mu ijoro kuhugira ngo nanje n'abandi nzoba hanze.
Claudine Butoyi ati hari naho nsiba mu ishure ariko nkamenya ukugene ibyo bize ntahari nanje ndabisiguza abagenzi banje, ariko akanoti kinjiye mu mufuko. Mugenzi we Metode Nkeshimana nawe ageze mu mwaka wa gatatu wa kaminuza kandi kunguruza abantu ku ipikipiki abifadikanya no kwiga. Ati ndazinduka nkabanza ngaca makeyi hanyuma ngatonda na ya pikipiki ku ishure.
Imbere yo kuja ku ishure je mu gitondo ndavyuka nimba ari saa 10:30 cya 11 mba ndi mwibarabara aho mba ngiye kurondera verisema, mugabo nkamenya uti saa 2 canke saa 2:30 nza kuba ntonze mu ishure kandi aho mwibarabara nza kuja ku ishure namaze kuronka ikintu nkavuga nta verisema uno munsi nza nayirose.
Ariko harahacererwa arose uwo yunguruza amuha menshi kandi ntayahusha.
Haraho bishika ugasanga ndi mwibarabara ndahuye n'umukiriye ambwira uti nagomba umsimbane ahantu kure, rero kubera amafaranga ariyo novuga ari niyo nyamukuru kuko naho turi ku ishuri twiga turondera ikintu tuzobaho. Haraho mvuga uti reka ndamushikane mugabo nkagaruka mu ishuri cyo gikorwa nagikoze.
Nkeshimana Metode yemeza ko arabye kugene umuryango wiwe wifashe batoshobora kumurihira kaminuza. Ati none ku mwaka ko hasabwa amafaranga y'ishuri agera ku 400,000 canke 700,000 kuba upanze inzu bigashikana hafi 700,000 ku mwaka. Umva mu muryango yovahe ubuhubuzima bwazimbye, ababyeyi bamwe bahitamwo gusabira indaro abana babo kuko batoshobora kubarihira amahera y'ishure, gukota inzu no kubagaburira. Bashima kubasabira indaro mu miryango iba hafi ya kaminuza gutya amahera yo kubabeshaho akabona kugabanuka. Ubukene mu miryango yo mu ntara ya Makamba buri mu bya mbere bituma abanyeshuri bo mu mashure shingiro mu ntara ya Makamba baheba ari benshi ku bice 60%. Mu gice cya mbere cy'umwaka wa 2022 2023 hahebye abagera ku 470,000. Muri ayo mashure nta mahera y'ishuri arihwa, ariko kutaronka ibifungurwa bikwiye mu miryango bituma abana batishure. Claudine Butoyi arashima intambwe ageze ko kuko byose atabirondera ku babyeyi.
Mu buzima birafasha ko nta muntu mba nkisabye ababyeyi n'ibintu bijya by'amavuta n'ibintu by'amayinite ibintu byo mu nzu mpanze zishice sanga rije ndiko ndabyisumira no mugihe ndose nk'amahera menshi ndashobora kwihira n'ishuri.
Ku kibazo cyo gukengera akazi wishimikije kuri muri kaminuza, Nkeshimana Metode agira ati
uno munsi aho tugeze ntiwovuga ngo generalize kaminuza ngo ndiko ndagaya akazi, bo uno munsi aho tugeze bisaba umwe wese akore kugira ngo ashobore kubaho kuko udakoze ntubaho.
Claudine Butoyi na wati jewe mejeje kaminuza nzoba ndikorera ibyo nahora mwo mu kurindira ko ndonka kazi muri leta.
Oya umunsi nzoza amashule umutahinzi banda bufise cemba ndabandanye ibi mu gihe nkirindiye ko leta impakazi itarama kazi naho nzoba ndabaho uko mbayeho navyo nyine ntavyo ngai.
Nirera Ejeni akorana na Claudine Butoyi arashima ingendo ye agasaba abandi banyeshure bo muri kaminuza gufatira kuri ako karorero.
Apanzi nzu mu bisanzwe kandi ari hamahera y'ishure ega ababyeyi baramufashamo mbwana bo nyene mu gihe ariko arakora izo byo kudandagiza kwibara arashobora gutora ko make make usanga ariko arafasha ababyeyi mu bintu byo kuriha nk'ishure cyangwa mu bintu byo kuriha inzu cyangwa nk'ibintu by'ibisumwa ntibiba aguma bakasaba amahera ya byose kuko muri iki gihe tugezemo niwo kwizigirizo by'amashure byonyine utagira imvuto business twa ushobora gukora uba wihenze cyane usanga atashizwe kwimarira muri kazoze.
David Niyosaba umwigisha wa kaminuza y'ibiyaga binini Imakamba mu gisata cyo kwitunganyiriza imigambi nawe arashima abanyeshuri bafata ingingo nk'izo kandi ngo baba baciye ubwenge kuko usanga bazi gutondeka neza ibikorwa byabo ku makenga ko boshobora kwishinga guca amahera bakibagira ibyigwa. Uwo mwigisha yabwiye Ijwi rya Amerika ati
habe namba umunyeshuri mu bisanzwe arabifatanya mu bisanzwe arashira imbere byose agashira imbere kwiga akamenya yuko ukwiga bizomufasha kwitunganiza neza uwo mugambi akamenya kandi yuko umugambi uri kuramufasha uno munsi kandi uzomufasha no muri kazoza akoresheje bimwe yiga mu ishuri nico gituma abifatanya byose kandi bigakunda.
Abo banyeshuri ni bamusanga muri kazoza barateye imbere mu buzima bwabo. Ku banyeshuri bavuga ko atamugambi bashobora kurangura kuko ataburyo bafise David Niyosaba arabahinyishu.
Abo banyeshuri ico twobahanura nuko umugambi wose urashobora gutangurwa neza na neza atamafaranga ufise. Uko twavutse tukiri bato turafise abavyeyi bagiye baradufumbatisha amahera badufumbatisha amahera ati mwana ehakira ya mahera uze gufungura ehakira amahera uze kwigurira agashati ehakira amahera uze kwigurira agapantaro muto dufaranga rero baronka barashobora gukura mu buryo bubafasha kwitunganira imigambi kandi bigakunda.
Uwo mwigisha muri kaminuza y'ibiyaga binini Makamba harangiza hanura abanyeshure kudakengera akazi kuko umwuga mubi ari uwo kuroga. Kubwiwe ibihe byarahindutse abanyeshure bo muri kaminuza bategerezwa gukora ntibagume bateza amaboko bovavanura n'ingendo zaho hambere aho umunyeshuri wa kaminuza yigishwa na leta akajya akajyama ku mfashanyo ya leta.
Nshuti mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika niho dusoreje amakuru twabagezagaho bashimiye kuba mwaduteze amatwi mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro by'Ijwi rya Amerika. Jeffrey Mutagoma mwumvaga kuri mikro ni nawe wabegeranirije abategurira aya makuru mu izina rya bagenzi banjye bose mwumvise twese turagira tuti amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwakanya gato radio yanyu irabasusurutsa muri cya kiganiro cy'umuziki ni mujye kure. Yeah, yeah. You are my African queen. Ooh, Lord. Ooh, Lord. Just like the sun lights up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. Hey, and just yesterday you came around my way. You changed my whole sin way with your astonishing beauty. Oh, you couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been, yeah. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty. You stand as one, the outstanding one. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul.
Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no one cannot take your place. You cannot take your space. That is a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile. Make me float like a boat upon the Nile. Girl, you are my African queen. The girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ding.